Rwanda nyakumviriza radio izwi rya America ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli turehera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Igisirikare cha Somalia kivuga kucisha abagwanyi batanu ba Al-Shababu mu bikorwa bya gisirikare cyakoze mu turere dutandukanye two mu ntara ya Lowa Juba. Radio ya Leta ikorera i Mogadishu yanditse ku rubuga rwayo rwa internet ko igisirikare cyafashe no mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri uyo muhari nyene. Ariko iyo radio ntiyatanze umwidondoro canke ipete y'uwo mutegetsi wa Al-Shababu yafatiwe muri ibyo bitero. Ekana Al-Shababu ntirabeshuza canke ngo yemeze ibyashikirijwe n'igisirikare. Ibi bitero biri mu isekeza ryo kugwanya Al-Shababu leta ya Somalia irimwo mu manuko bushira hagati bw'igihugu. Kaba byiteze ko vuba ibyo bitero bizotandukira mu mareta aherereye muri ako karere nka South West na Jubaland, aho uwo muhari ugenzura igice kitari gito. Mu gatondo keje kwa gatatu nyene, umushikiranganji wa Somalia wo kwivuna abansi Abdikadir Mohamed Nur yavuze ko mu mezi aheze igisirikare cya Somalia cishye abagwanyi hafi ibihumbi bitatu kuva iryo sekeza kuri Al-Shababu ritangujwe mu kwezi k'umunani umwaka wa 2022. Amakuru kuri Afrika kandi abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU baragabisha ko amahoro mu ntara ya Tigreya no mu buraruko bwa Ethiopia atazorama mu gihe ubwicanyi bwakozwe mu myaka ibiri renga y'intambara butaratuhozwa ko kandi ababukoze bakabihanirwa. Abahinga batatu ba komisiyo ONU ya onijejwe by'agateka muntu muri Ethiopia baratanze raporo y'ibyo batohoje mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu i Geneve mu Buswise ku munsi wa kabiri. Barashima amasezerano yasinywe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kw'icumi na kumwe yarangije intambara hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko z'umuhari TPLF. Mohamed Chande Otumane umukuru w'iyo komisiyo yavuze ko kuva aho iyo ayo masezerano asinyiwe akarere kararonse agahengwe k'intambara. Avuga ko intambara yamaze imyaka ibiri yakoze ku buzima bw'amamiliyoni y'abakenyezi, abagabo n'abana mu ntara za Tigreya, Afar na Amhara mu buraruko bwa Ethiopia. Komisiyo ya ONU ijejwe iby'agateka ka muntu yaratohoje ibyaha bikabije byakozwe n'impande zose, hongeye ko n'ibyaha byakozwe inyuma y'isinywa ryayo masezerano n'ibyaha birimwo ibyakorewe abasivile, ibishingiye ku gitsina no guhungabanya agateka ka muntu hamwe n'imvugo zihamagarira urwanko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri kuyavuga ku mugabane wa Afrika mu gisata cy'abimukira, abimukira batanu bamuka muri Afrika yo mu munsi y'ubugaragwa bwa Sahara barazamye mu mazi, abandi 28 baraburirwa irengero ejo ku munsi wa gatatu. Abaharanira gateka ka muntu bavuga ko ibi byabaye nyuma y'aho ubwo bwato barimwo bwibiye ku nkengera za Tunisia. Romdane Ben Amour wo mu ishyirahamwe ryo muri Tunisia riharanira gateka ka muntu yavuze ko ubwo bwato bwari bupakiye abantu 38 ahanini bamuka muri Cote d'Ivoire. Ubwo bwato bwandurutse buva ku nkengera z'igisagara cya Sfax muri Tunisia bwerekeza mu izinga rya Lampedusa mu gihugu cy'Ubutaliyano. Iri sanganya ribaye haheze ukwezi perezida wa Tunisia Kais Saied ashikirije amajambo aturira yagiriza abimukira bava mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kuba aribo batera imidugararo n'ubwicanyi mu gihugu. Abo bimukira benshi muri bo bavuga ko batinya guhoterwa canke kwicwa batashe mu bihugu byabo, bagasaba ikigo cya ONU cyita ku mpunzi HCR kubafasha gutahuka mu bihugu byabo mu mahoro. Tukiri mu gisata cy'abimukira hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi barasubije muri Texas abimukira bafashwe bariko baragerageza kwinjira muri Canada baciye mu kinyegero. Igisata cy'Amerika kijejwe kugenzura urujya n'uruza ku mipaka n'imbibe cyavuze ko indege zibiri zatwaye abimukira ijana bafatiwe mu gisagara cya Plattsburgh ni muri leta ya New York hafi y'urubibe na Canada baciye basubizwa mu bisagara bya Harlingen na El Paso ni muri leta ya Texas umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko hava ashikiriza icyo kibazo cy'abimukira mu mubonano agirana na Perezida Joe Biden i Ottawa kuri uyu wa kane nejo ku munsi wa gatanu abacungera imbibe za Amerika bamaze gufata abantu hafi 2,900 binjira muri Amerika bavuye muri Canada mu buryo butemewe n'amategeko mu mezi atanu kuva mu kwezi kw'icumi 2022.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi ni ikigega mpuzamakungu FM na Ukraine byarumvikanye ku ngurane nshyashya y'amafaranga azofasha gusahiriza ikigega cya leta ya Ukraine cyasinzikajwe n'intambara irimo mu Burusiya. Iyi mfashanyo ingana imiliyaridi 15 n'ibice bitandatu z'amadolari. Umushikiranganji wa Ukraine w'ikigega yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yateye akamo makungu n'ibihugu bicuditse gufasha no gusanura ibyasambuwe n'intambara. Leta ya Ukraine iri mu bibazo by'ubukene bw'amafaranga bivanye n'uko intambara iri muri icyo gihugu yasize ikigega kigaragara. Leta ya Ukraine ibeshejweho n'imfashanyo mu kuriha pansiyo y'abakukuruke n'imishahara y'abakozi ndetse n'ibikorwa byayo bya misi yose.
Urakoze ya Royce Bigirimana ku makuru yo hejya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda Sentare Nkuru ya Nyarugenge yaratesheje agaciro icyemezo cyari cyafashwe na Sentare y'intango ya Nyarugenge. Yategetse ko Jean de Dieu ihora habona aregwa gukoresha impapuro z'impimbano apfungwa by'agateganyo imbere y'urubanza mu mizi.
Icyemezo cy'urukiko ntago nyakiriye neza kubera ko maze amezi ane ndi hanze, ariko n'ubundi iringinge ntago bintunguye kubera ko umunsi urukiko rufata icyemezo cyo kumfungura by'agateganyo ribu n'abapolisi barweza amenyo banze kumfungura.
Uyo ni Jean de Dieu ihora habona. Ababa ku isi bahimbaje ejo kuwa gatatu umunsi mpuzamakungu wahari wa mazi mu Burundi mu ntara ya Makamba bagera ku bice 52% baracanywa amazi mabi. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Dr. Daniel Ngamije yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Rwanda yagenywe kuba umuyobozi mukuru ajejwe programa yo kugwanya no kurandurana n'imizi malaria ku isi. Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Muganga Daniel Ngamije w'imyaka 53 y'amavuko asimbuye kuri uyu mwanya umunya Espagne Pedro Alonso uherutse gutangaza ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu yabonye iyi programa kuva mu 2014. Inkuru yuko muganga Ngamije wabaye ministri w'ubuzima mu Rwanda kuva mu mwaka 2020 kugeza muri 2022 yamenyekanye ku mugoroba we kuri wa kabiri. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika, muganga Ngamije avuga ko mu kazi gashya azinjiramo guhera mu kwezi gutaha kwa kane azifashisha ubunararibonye bwafashije u Rwanda kugabanya malaria ku kigero cya 75%.
Mfite ishema ryo kugira gutanga umusanzu wanjye mu kurwanya malaria ku isi mpereye uko twayirwanyije mu gihugu cyacu, aho mu 2017 bari dufite ukwiyongera kwa malaria, ariko uyu munsi wa none tukaba dufite imibare igaragaza igabanuka rifatika ku gipimo kirenga 25% ukurikije uko byari bimeze muri icyo gihe. Ibyo twabashije gukora nk'igihugu birimo kwegereza abaturage serivisi no kubakangurira kuzikoresha, harimo ndetse kuzigeza ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima.
Muratekereza ko ibi byose izi ntambwe u Rwanda rwateye n'imbaraga mwabishyizemo ari byo byatumye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikugirira icyizere?
Hari byinshi bigenderwaho, ariko nibaza ko imikorere myiza y'igihugu cyacu gituranga cyane cyane mu bintu kubona ibisubizo bikwiriye ku bibazo bitandukanye by'ubuzima harimo n'icya malaria ni ibyangombwa bigenderwaho kugira ngo bahitemo umuyobozi wayobora ariya shami ya programu yo ku isi yo kurwanya malaria.
Muganga ngamije agaragaza ko kurandura indwara mu bihugu bitandukanye bisaba umwihariko kuri buri gihugu kuko itari ku rugero rumwe mu bihugu byose by'isi. Avuga ko malaria iboneka mu bihugu 93 ku isi mu buryo buhoraho, ariko harimo n'ibindi bifite umwihariko wo kugira abaturage benshi bayirwaye bisaba uburyo bw'umwihariko kubitaho.
Harimo ndetse n'icumi navuga muri Afurika bifite ikibazo cya malaria kiri ku kigero cyo hejuru, tumwihariko mu gukurikiranwa kugira ngo turebe uko twagabanya abandura abarwara malaria ndetse n'abo yica, nk'uko biri mu programu y'umuryango w'imyita ku buzima yo kugabanya nibura 90% mu 2030 duhereye ku bipimo byari bihari mu 2015. Icyo gihe nikigera uko malaria, ikibazo cya malaria kizaba giteye ku isi, ingamba zizafatwa kugira ngo tugumeho kwirwanya no kwirinda ko ibihugu wenda byayiranduye burundu byakongera bikayigira.
U Rwanda gahunda yo kugabanya malaria yagiye ishyirwamo imbaraga ndetse igenda igabanuka mu buryo bukomeye. Ingero zitangwa na Minisiteri y'Ubuzima ni uko mu mwaka w'2021 mu Rwanda abantu barenga gato miliyoni imwe aribo barwaye malaria. Ibi bikagaragaza igabanuka ku kigero cya 38.3% ugereranyije n'abasaga miliyoni 3 bayirwaye mu mwaka w'2020. Muganga ngamije yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi byaturutse ku musaruro w'abajyanama w'ubuzima begerejwe abaturage. Umujyanama w'ubuzima avuganye n'Ijwi rya Amerika yagaragaje ko baganwa n'abaturage kuko babegereye.
Fata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso. Tuhashyiramo amaraso tugategereza iminota 20.
Ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse
cyane, barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga, kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo.
Akazi gategereje muganga ngamije ni kenshi kuko kugeza ubu malaria ikigaragara mu bihugu bitari bike cyane byiganjemo ibya Afurika. Mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'MSI igaragaza ko mu mwaka w'2022 hagaragaye ubwandu bwa malaria miliyoni 241. Afurika niyo yugarijwe cyane n'iyi ndwara kuko yihariye 95% by'ubu bwandu bwose bwabonetse ku isi ndetse na 96% by'impfu. Muganga ngamije wahawe umwanya wo kuyobora programu ishinzwe kurwanya malaria ku rwego rw'isi asanzwe ari inzobere mu gusuzuma indwara n'ubuzima muri rusange. Yakoze imirimo myinshi mu rwego rw'ubuzima irimo kuba umuhuzabikorwa wa Global Fund muri gahunda yo kurwanya virusi itera sida, igituntu na malaria. Akazi gashya azagatangira mu kwezi gutaha aho azakorera mu gihugu cy'Ubusuwisi ahari ibiro bikuru by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'MS. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Sentare Nkuru ya Nyarugenge yaraye itesheje agaciro icyemezo cyari cyafashwe na Sentare y'Intango ya Nyarugenge. Yategetse ko Jean de Dieu ihora abona aregwa gukoresha impapuro z'impimano apfungwa by'agateganyo imbere y'urubanza mu mizi. Eric Bagiri ubusa dufite inkuru y'Idonido.
Mu cyemezo cy'Ijwi rya Amerika ifiteho kopi, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Madamu Bernadette Mukansanga yatesheje agaciro impamvu zose umucamanza ku rwego rw'ibanze yari yarashingiyeho arekura Bwana Jean de Dieu ihora habona. Mukansanga we yategetse ko akurikiranwa afunzwe. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yanzuye ko hari impamvu zikomeye zituma uregwa akekwaho icyaha cyo gufatanya cyaha mu gukoresha inyandiko mpimbano. Yavuze ko icyaha akurikiranyweho gihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 y'igifungo. Ni icyemezo kitaguye neza Bwana ihora habona, uko niko yabwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Icyemezo cy'urukiko ntabwo nyakiriye neza kubera ko maze amezi 4 ndi hanze, ariko n'ubundi ibingenge ntabwo bintunguye kubera ko umunsi urukiko rufata icyemezo cyo kumfungura by'agateganyo, RIB n'abapolisi barweza amenyo banze kumfungura. Ku buryo iyo ntagira imetre ngo abe yasohoye imyanzuro y'urukiko, aba ariyo baza kumfunguza kuri sitasiyo ya polisi, ibo ntabwo bashaka kumfungura. Muri make ntabwo bashaka gushyira mu bikorwa icyemezo cy'umucamanza urukiko rw'ibanze.
Icyaha ihora habona akurikiranyweho gishingiye ku butumwa bugufi bwaturutse muri telefone ye ngendanwa, ubushinjacyaha buvuga ko yabwoherereje Umwari Chantari ubwo yari asuye umugabo we Theoneste Nsengimana kuri gereza ya Mageragere. Ubwo butumwa bwagaragaza ko umwari nta bwandu bwa COVID-19 afite, nyamara butoherejwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Umwari yemeje ko ari we wafashe telefone ya ihora habona yiyoherereza ubwo butumwa kuko yari afite ubukene bwo kubona amafaranga yo kwipimisha. yafunzwe iminsi ine gusa ahita arekurwa. Mu maburanisha ubushinjacyaha buvuga ko uburegwa mu bugenzacyaha yemeye icyaha ageze mu bushinjacyaha no mu rukiko ahindura imvugo. Ihora habona akavuga ko intandaro yo gukomeza kumukurikirana ari ibibazo byo kuba yari ku isonga mu batarariye umunwa bagaragaza ko batagombye kwimuka mu mitungo yabo ibinyarutarama hazwi nka Kangondo na Kibiraro mu buryo bita ko bunyuranije n'amategeko.
Ntabwo mu by'ukuri ari inyandiko mpimbano, kuko yiba yaba ari inyandiko mpimbano uwakoze icyaha yagombaga kuba nawe yaragejejwe mu rukiko, ariko ntabwo yigeze arenga muri ribu. Uyu rero wakoze icyaha ntabwo yigeze akurikiranwa. Ngiye kuba nkurikiranwa nta kindi nzira, ndazira ikibazo cya Kangondo.
Ku rwego rwa mbere mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yari yategetse ko akurikiranwa yidegembya nyuma yo kubona ko hari impamvu zikomeye zituma mukekaho icyaha, ariko akanzura ko ihora habona afite umwirondoro uzwi, bityo ko ubutabera butazamuburira igihe buzamukenera. Kuri Pierre Celestin Buhuru, umunyamategeko umwunganira mu nkiko, akavuga ko iki cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kimufunga kidasobanutse.
Sinumva umucamanza ukuntu ashobora gupfa gusa gufata icyemezo gusa adashingiye ku ngingo ngo ayisobanure, cyane cyane asobanure amakosa umucamanza wa mbere aba yarakoze.
Kuri uru rwego, ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, icyemezo nk'iki ntikijuririrwa. Ikiba gishoboka nuko ubushinjacyaha bwaregera urukiko mu bihe bya vuba, uregwa akaburana urubanza mu mizi. Umunyamategeko Buhuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi abashobora kongera gufata icyemezo gifungura by'agateganyo uregwa mbere y'urubanza nabwo yabisabwe. Ubwo twateguraga iyi nkuru, ihora habona yarakiriwe mu rugo atarafungwa. Ku bihe bitandukanye mbere yo kwimura bari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibirari Nyarutarama, ihora habona ari mu bahamagajwe kenshi n'urwego rw'ubugenzacyaha bagahatwa ibibazo ku biganiro batangaga mu bitangazamakuru bitandukanye. Nyirubwite hamirije Ijwi rya Amerika ko RIBU yamuhamagaje inshuro zirindwi imuhati ibibazo ku biganiro bye ku bibazo byabo, ubundi ikamubaza impamvu akomeza gutsimbarana ntasinyira amafaranga yita inica ntikize bari bamugeneye mu kumwimura mu mitungo ye. Umunyamategeko Buhuru ni nawe umwunganira mu manza ahanganye mu butegetsi bw'umujyi wa Kigali, arasanga iki cyemezo kimufunga hari iki cyihishe inyuma.
No, ahangaha rero bikagaragariza yuko ibyo ihora habona Jean Dutier avuga yuko ari akagambane k'umujyi wa Kigali washatse kumuhatira gufata umutungo we washemwe muri Kangondo, akababwira ati ngiye ntabwo nshaka gufata amafaranga mureke urubanza ruzabanze rurangire twarareze ibintu biri mu rukiko. Urukiko ni rwo ruzadukemurira ikibazo mu kuduha iyo ngurane ikwiye twasabye. Bagakomeza kumuhiga bamushakisha ngo bamusinyije ku gahato afate sheke, bigaragaza yuko rero hakagambane koko ku mujyi wa Kigali n'ubucamanza bwa Tribunal de Grande Instance.
Ihora habona ari ku rutonde rw'abanze kwimuka bajya mu mazu ya Busanza bagahitamo kujyana leta mu nkiko kuva ikibazo cya Kangondo na Kibiraro cyatangira. Ihora habona yiyongereye kuri Bwana Jean de Dieu Shikamana we wafunzwe kubera amagambo yatangaje ku kibazo cyo kubimura. Yumvikanye avuga ko leta y'u Rwanda yasaga nitegura genocide ku bari batuye hazwi nk'abanyahe. Aho bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Bakunze ibijwi rya Amerika, umwaka urashize tubateguje ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ababa ku isi bahimbaje ejo kwa gatatu umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. Mu Burundi, mu ntara ya Makamba, abagera ku bice 52% baracanywa amazi mari. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo, dusomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mu ntara ya Makamba, abashobora gukoresha amazi meza bari hagati ya 52 na 65%. Benshi n'ababa ku migwa mikuru y'amakomine canke intara. Mu mitumba harawusanga umutumba wose uba ko abantu bagera ku 2000 hata bombo ry'amazi bafise canke bakarisangira ari rimwe. Niyo gushima Dainesi n'umwigeme w'Inyange muri komine Makamba bavoma amazi ku buhonga bwo mu Kidumbugu.
Rero aho hantu hahurira ubutumba bubiri buhura kuryo bomo rimwe Lero kugiye kuvoma, turashaka gusanga abantu ari benshi, tukarindira gose, mbere ko asanga abantu benshi bariko barashwanira, umwe ngo ntanga, undi ngo ntanga, kuko hari namazi make, ntaye ngenda ko ari minota irenga 20. Bivanyero n'abantu sanzeho, hari isaha ishora guhera Lyon. Nkabishize tukagenda kuvoma bwije, hari ngiye samwe yazigero zigira tutaravayo, n'isaha zizika kwira, umutashaka namazi mwira.
No ku mutumba wa Nyankara, aho nyene makamba nico kimwe.
Mu gihe cy'ici ubera amazi abayaza buke buke baratonda abantu kasanga ni beshi umuntu agiye saa 10 akavayisa himwe.
Emmanuel Nyandwi wo ku mutumba Nyamatugu imakamba nyene ati hari amazi yo ku mabombo akamamuci duca tuvoma ayimbizi ayo nayo akamye twikora kumwonga
ayo tuyavoma mu mutwonga kai twadukoresha kuva na kare tukivutse imbwa umuciri mwe rimwe arashobora gukama tukaje tuza kuvoma rukuzira
muri quartier Nyaburumba yo kumugwa mukuru wa makamba naho nyene ntamazi bafise bimbye binogo bavoma mwamazi
sebwe mu bisanzwe amazi dukoresha amazi y'ibinogo kwera nta amazi ya jide zarahashika amazi y'ibinogo kugira yaronke wimbisha ikinogo nk'icimetero 5 6 turonka amazi oya hasi meza kuna amazi nayo gutekesha gusa no kwiyoga naho nyene mwanza kuyashusha
ayo mazi yo mu binogo canke mu myonga abarimwe ibicafu abayakoresha abagahanurwa kubanza kuyateka ariko benshi bagira bati udukwi twarazimbye nta nkwizo guteka nizo gushusha amazi tworonka bagaca bayanywa uko bayavomye mu mashuri yo mu ntara ya Makamba naho nyene amazi ni kibazo gikomeye ku mashuri agera ku 440 yo muri iyi ntara 328 usanga ata amazi afise canke bakaba barabubakiye ayo mazi ariko atani marikoroka bituma rero abanyeshure batekerayo banywa canke hageze ibikorwa by'isuku bakayavoma mu mwonga uri hafi y'ishure. Ndaruzaniye Berkimasi ashinzwe iby'amazi mu ntara ya Makamba amenyesha ko amakomine afise ubukene bw'amazi meza ariko yogoro na Kibago mu gice ca kumoso kugata amasoko y'amazi hari co kimwe na Nyanzarake. Uwarongoye igisata c'amazi mu ntara ya Makamba ati kugira twemeze ko amazi yashikiriye abanyagihugu nuko atawoba akija kuvoma ku metero zirenga 500 ariko mu ntara ya Makamba ntiturabishikako. Ibituma amazi adashikira abayagenewe n'uburyo buke bwo kuyubaka hamwe no kutabungabunga inyubako z'amazi hari nabonona ayo mazi bubakiwe.
Hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubako z'amazi ugasanga ivyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika.
Kunywa amazi mabi rero biratuma hagwirirana indwara zo munda nko kwivuriro ry'Inyange muri komine Makamba hasanzwe hari ubukene bw'amazi meza abapimwe indwara ziva kwisuku rike canke kunywa amazi mabi basanze benshi bagwaye inzoka. Ibiharuro byerekana ko kubagwaye 685 bapimwe inzoka zo munda muri Nzero na Ruhuhuma 2023 abagira ku 652 bagwaye inzoka zo munda ni ukuvuga ibice by'ijana 95. Mu ijambo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza y'ibibondo UNICEF rishikiriza rimenyesha ko mu mwaka w'2021 ibice by'ijana 42 by'abarundi bari bagikoresha amazi mabi 54 ku ijana ntibari bwaronka amazi akwiye kugira bagire isuku aho babaye nayo 92 ku ijana nta byankenerwa bari bafise byo gukaraba neza. Ibyo byunyugwa n'ibiza n'isibe byatumye inyubako 120 z'amazi zononekara. Mu bakogwa ko n'ubwo bukene bw'amazi harimo cane cane abigeme n'abakenyezi kuko aribo baja kuvoma kandi bakavoma kure bigatuma bamara umwanya munini bari kurondera amazi akoreshwa mu muryango. Jean Agbor aserukira UNICEF mu Burundi asaba ko uburyo bukoreshwa mu kugwiza amazi meza kandi akegera abanyagihugu yokongerezwa akagwizwa na gatatu akaronderegwa mu gihugu canke hanze yacu.
Abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. ngo jewe nduwe mungu
yee borata urumunya usanji kazi kuko ni wajende minyozo rangi ngasabo kusiko nabona kuru munya kuko neza neza kutori wamba imhabo unafuga naburu mirbi watu
ay kabila simu humuru kamani
shofi wenda wana shakuru wachi rusangi uradu tukwara neza kandi ndakwize
mie kwetu ni bugo
nikada
ndiyo bugo
wiki nukumga kwa mwenyeweste mwuri tukwe mge ya jeyi imesha kuhundi ya ba shofi kijende kombo taksi yaji kombo taksi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwite guri wakani muka ijo zgahona
La Benevolencia Grola.
Iradio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Tariki ya 14 y'ukwezi kwa gatatu 1950 FBI ikigo cy'ubugenzacyaha cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje urutonde rwa mbere na mbere rw'abanyabyaha 10 baruharwa ishakisha cyane kurusha abandi. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umushinga waturutse ku kigo ntaramakuru cyigenga cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitwaga International News Service. Mu 1949 uwari umwanditsi mukuru wacyo yabajije FBI abanyabyaha bakomeye yashakishaga kurusha abandi. Yabakozeho inkuru, rubanda barayikunda, barayisoma cyane ku buryo butangaje. Byeretse FBI ko abaturage bashobora kuba ingirakamaro, maze mu mwaka wakurikiyeho itangaza rero ku mugaragaro 10 ba mbere abo yashakishaga. Kugira ngo FBI ishyire umuntu ku rutonde yaba umunyamerika cyangwa se umunyamahanga, ireba uburemere bw'ibyaha imushinja bimugira icyago kuri rubanda. Ishyira urutonde ahantu hahurira abantu benshi mu binyamakuru, televiziyo, radio na internet ahwiziye, yizera ko abaturage bashobora gutanga amakuru ku bashakishwa. Turasanga ku rubuga rwa internet rwa FBI ko umuntu wa mbere na mbere yashyize kuri uru rutonde rw'abishakisha yitwa Thomas James Holden, wari warishe umugore we n'abasaza be babiri. Ubundi yarasanzwe nabwo ari umubandi wa ruharwa wibaga akoresheje intwaro. Yari yarafunzwe inshuro ebyiri, bwa mbere atoroka gereza, bwa kabiri arekurwa by'agateganyo mbere yo gukora iryo bara. Amaze kubica yarahunze ahindura n'amazina, ariko umuturage wari warabonye ifoto ye mu kinyamakuru aza kumumenya arya kara FBI maze imuta muri yombi mu 1951. Yaguye muri gereza amazemo imyaka ibiri azize indwara y'umutima, yari afite imyaka 57 y'amavuko. Kuva FBI isohoye urutonde rwayo rwa mbere mu 1950 kugera ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 2023, abarugezeho bose hamwe bari cyangwa se bari imbere mu gihugu ni 529. 435 muri bo yabataye muri yombi. Barimo 163 amakuru yabo yaturutse ku baturage. Naho abo FBI yafatiye mu mahanga mu bihugu bitandukanye ni 59 kuva muri 50 rero kugera ejo bundi mu kwa mbere 2023. Kubanyuze ku rutonde kandi 11 ni abagore. Uwa mbere muri bo yarugiyeho mu kwezi kwa 12 1968. Yitwa Ruth Eisman Shire. FBI yari mukurikiranyeho icyaha cyo gushimuta umuntu no gusaba umuryango we amafaranga y'ingurane. Yatawe muri yombi amaze iminsi 79 ashakishwa. Ageze mu rukiko yemeye ibyaha, rumukatira igifungo cy'imyaka 7 yarekuwe by'agateganyo amazemo imyaka 4 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihita imwirukana ku butaka bwayo imwohereza mu gihugu cye cy'amavuko Honduras ku mugabane wa Amerika y'Epfo
Ijo tumwe tamukunda radio ijwi da Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mwitegurwa rya yamakuru mugire ihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.